Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro vya ino genekerezo rya 12 ukwezi no kwa 10/2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mugiye kumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akabungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mugenzi wacu Placide Magambo turi kumwe muri studio Placide mushiki wabo amaze kwemezwa nk'umukuru wa OIF byifashe gute
ya nibyo koko ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise mushiki wawo niwe watorewe kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ni mu nteko rusange yahuzaga abakuru b'ibihugu bakoresha ururimi rw'igifaransa mu mujyi wa Erevan mu gihugu cya Armenia byasabye igihe kitageze ku isaha imwe kugira ngo habe hemejwe itorwa rya mushiki wabo. Itorwa rya Louise mushiki wabo ntiryatunguranye cyane kuko ibihugu byose bya Afrika n'igihugu cy'u Faransa na Canada byari bishyigikiye bidasubirwaho Louise mushiki wabo. Numuco kandi ko ururimi rw'igifaransa rwonyine ari rwo rurimi rukoreshwa mu nteko rusange yo muryango. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umenyerewe akoresha ururimi rw'icyongereza niwe washyikirije inteko y'abakuru b'ibihugu kandidatura ya Louise mushiki wabo ibyo abikora avuga mu rurimi rw'igifaransa. Mushiki wabo rero atorewe manda y'imyaka 4 abaye umunyamabanga mukuru wa 4 uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri Boutros Ghali wayoboye kuva mu mwaka w'1997 kugera mu 2002 umunyasenegali Abdou Diouf n'umunya Canada Jean Michel nawe wayoboraga manda iherutse.
Yego urakoze Placide hama madame Louise mushiki wabo cyo kimwe na perezida w'u Faransa Emmanuel Macron babonanye n'amenyesha makuru muri make bababwiye ikibonye.
Ya batangire kuri Louise mushiki wabo aho mu byukuri yatanze ijambo avuga ko nta kintu kigitangaza agiye kwizeza abantu baraho kwaje gukora muri francophonie ariko ko yiteguye kuzana gahunda akazahura n'ibindi bihugu abagazakorana abagategura izi nama za francophonie zigenda zibaho hari ibintu byinshi yavuze gahunda nyinshi azakora kandi noneho na president Emmanuel Macron nawe yavuga ko yashyigikiye kandidature ya Louise mushiki wabo kubera ko Afrika yunze ubumwe igatanga umukandida umwe kandi ufite indangagaciro z'abakoresha ururimi rw'igifaransa kandi amwizeho byinshi.
Urakoze cyane gose Placide Magambo turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye gusa tukihutsa yuko madame Louise mushiki wabo yariko ahangana na Michael Jean we akomoka mu gihugu cha Canada mukanye isase twinjira mu kiganiro muri sanga nyezina.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Harahezi misi hari za video zicanacana ko kumbuga ngurukana bumenyi zerekana indongozi z'amashengero amwamwe ziheka kubasha zifise kubakirisumu kubatoza amafaranga kugira ngo basengegwe. Izo video zavuze ko byinshi harimo ukunegura izo ndongozi zagirizwa gufata amashengero nk'igikoresho kibafasha gushika ku nyungu zabo bwite uguhurumbira amashengero mu bihugu bitandukanye vya Afrika birimo Rwanda n'u Burundi. Sumugani umuce uyahurumbira ukagigwa hanini n'abapfasoni rimwe na rimwe usanga umwanya munini batari kubikorwa bawumara mu gusenga aho umuntu akibaza ingene uko gusenga kubangikanywa n'amabanga atandukanye umfasoni ya deje mu rugo harimo kurera abana kwiteza imbere no guteza imbere urugo nicoroshe ko umfasoni mukirisu adatwagwa cyane n'isengero akibagira ivya jeje ndongo z'amashengero zigoniki kuri ivyo vyagirije vyuko rimwe na rimwe zirenga karimbi mu gusaba amafaranga abayoboke bayo bavyitirira ayo mashengero ukwemera n'iterambere ni magiranire ututubazo turaza kuduca ijya nino mu kiganiro muri sanga 10 no munsi wa gatanu mumenyereye uko duha ijambo abafasoni nabigeme twatewe iteka no kwakira Pastor Claudine Barandagiye aramutsa ishengero Cross Point Healing House rifisice cara muri America ahitwa Bethesda ni muri leta Maryland. Pastor Claudine mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijuru rya America.
Ego menamwe mwakoze kudutumira.
Ego mwisange mu kiganiro muri sanga hama tuduge ku ijambo tuyaga mutubwira n'ubuzima bwanyu bw'umfasoni asenga yemera kuko kenshi dukunze kumva abapastori b'abapfasoni na cane cane mahanga kandi umuntu avugana ururimi tubanze tugaruke kuri iryo shengero ryanyu ryavutse ryari.
Ego isengero rya Cross Point Healing House rimaze imyaka 2 n'igice ditanguye. Yatanguye mu kwezi kwa kane mu 2016.
Hama ritangura mufise yahe ntumbero ryatanguye ari ry'abarundi gusa n'abanyarwanda canke.
Bo itorero rya Kristo ntirishobora kuba rifise intumbero ryo kuja mu bwoko bumwe gusa canke abantu bamwe kuko Kristo yabambiwe abantu bose. Rero nubwo ryo tangurana n'imiryango 2 canke n'abantu 3 bo babahuje n'ubwende gihugu ariko intumbero kuba ruko abantu bose bizera baba bazungu baba birabure baba bashinwa impande zose zisi babahawe karibu.
Ego ubu kuri no saha tuvugana ishengero ryanyu rigeze mu bakirisubangana gute abarundi bari nga Washington baraza kwisengeramwo abanyarwanda hari uca yibaza ati imisa canke amasengesho mu kirundi n'ikinyarwanda Washington.
Ego. Mu bisanzwe dutangura iryo torero twatanguye turi nk'abarundi kandi twari bakeyi. Twari nk'abantu bashika nka 16 aho narinjizemo nabana. Ariko ubunye harimwo abanyarwanda, urumva abanyarwanda n'abarundi kenshi tukunze gushira hamwe. Harimwo abakongomani, harimwo abaganda. Turafise na Nigeria bakeyi, turafise na muri Zimbabwe, hariho na Banyamerika rero. Turi kumwe.
Ego.
Turamaze kwaguka nubwo twatanguye turi 10 ubu turarenga 100. Ibyo turabishimira Imana.
Ego. Hama amasengero atandukanye ubundi hari abavuga ati nivyo hari hama amasengero usanga ari mu byo gusenga ibyo bikorane bikaba ava hanze bakaza aho ugasanga hari utundi dukogwa dutandukanye tuza turakogwa ibyo ibubamvu hamba vuyivyo ku nk'Amerika usanga harimo nk'abantu benshi baza bava mu icungara ritandukanye hari bikogwa mukora byereke yawo ashaba baje kugira ngo mubafashe kwisanga mu kino gihugu.
Egome cyane igikogwa nyamukuru mu bisanzwe dukora muri Cross Point kandi nizera yuko ari navyo amasengero yandi yabizera akora. Igikogwa nyamukuru n'ukubwira abantu ubutumwa bwiza bakizera bakihana bagahindukirira Imana. Ariko mu itorero ryacu ntidukora ibyo bikogwa byivuga butumwa gusa, turabishigikiza n'ibindi bikorwa by'ubusabane gushikira abantu nk'ibikorwa by'ama encadrement y'abantu bashasha abajene kugira ngo barushirizeho gukura mu mwuka, ntibakure mu mwuka gusa ariko bakuremwo bakure no mu bindi bice byose bibagize.
Ego tuduge kiyago rero cy'ubwo buzima bw'umupfasoni w'umukirisu muratubwiye ingene mwatangwe muri abantu 16 ariko muratubwiye ati twarakuze hari aba muri Zimbabwe baza gusenga hari abanyamerika baza gusenga. Madame Claudine mukiza ngaha muri kino gihugu cha Amerika mwari musanzwe muri iyo mirimo yanyu yo gusengesha no kumukozi w'Imana.
Egome njewe gukorera Imana sinabiherewe no muri Amerika. Nabitanguriye mu gihugu cy'u Burundi mu 2008. Egome niho natangwe gukorera Imana hanyuma tuca tugira amahirwe Imana iratuzana. Ituzana ino nari twari tuje gushigikira umutware yari yanosakazi muri Banque Mondiale. Ariko jewe nabandanyije akazi kanje ko gukorera Imana.
Ni byoroshe kuva mu Burundi gashika muri Amerika ati ndabandanya uko bigenda kose. Byaroroshe cyane.
Imana iguhamagariye ahantu iraguha na equipment niko no vyita.
Ego.
Iragufasha kwiinstalla no kwiadapta. Rero Imana yabanye natwe byaroroshe kukubera twari dufashijwe n'Imana.
Ego. Ego no kwijugya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga umutumire ni Pastor Claudine Barandagiye arunguye ishengero Cross Point Healing House di Fisichi Charo Bethesda ni muri leta Maryland aha Washington. Nuko rero hari utu video nkuko navuze tumaze imisi ducana cana ko bamwe bavuga ati ibi bintu nyabuna siko byarinda kugenda utwo tu video twatukora baciye mu maso ga Pastor.
Ego hariho utwo mporambona
ego
ariko jewe ikintu ibintu bikorekera ku rubuga ngomba kubanza kuvuga ku rubuga urubuga gugururiwa abantu bose
ego
hariho abizera n'abatizera hariho abashira ko utwo bashaka twose hariho abashira ko ivyukuri hariho nabashira ko ibinyoma donc hari byo tubona jewe rero nk'umukozi w'Imana iyo ndavyakiriye ndatohoza rero kuri utwo tu video nanje mpora ndatubona nkagira ibyo ndabitahura ko jewe personally yego niko no bivuga mpora ndatubona nanje
yego ahama muga kuvuga ko umuvuduko abakozi b'Imana bari ko muri kino gihe hariho akarimbi kariko kararengwa mu gufata amasengero bakayafata nk'igikoresho kibafata gushika ku nyungu bwite harimo kurenza urugero canke harimo ababikora bake ugasanga nimwe bavuga ati umugembwa umunyembwa umwe gatukisha umuryango
nibaza ubivuze neza nibaza yuko ari ico co kuvuga ngo umuryambwa abumwe agatukisha umuryango mu byukuri hariho abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri ariko hariho nabandi bashaka kubikoresha nk'inyungu kandi c'est très dommage n'ibintu bitari byiza na gatoyi kukubera batukisha ikikorwa c'Imana ariko kandi hariho nabandi benshi bakorera Imana mukuri
yego
yego
yego ibyo byari muri rusangi umuvuduko w'abapfasoni mu byo gusenga mubona gute nk'umupfasoni murundi kazi umunyafrika arakunze kuvuga ngo ibihugu bya Afrika byaciye mu bibazo byinshi usanga benshi baragize ubuhungiro canke barasanze amahoro ku Mana ariko ugasanga abapfasoni ni bari imbere mwebwe uwo muvuduko w'abapfasoni n'Imana imigenderanire bafitaniye n'Imana no kujama shengero mubona gute
ego me muvyita umuvuduko ariko je ukuntu ndabibona aba mama turafise ukuntu Imana yaturemye aba mama bafise umutima woroshe kandi aba mama turakira ningoga siko bimeze ku bantu babagabo abagabo kenshi iyo bakiri ikintu bafata umwanya wo kubanza gutohoza ariko twebwe aba mama n'abakobwa canke nabana dufise ukuntu twakira ningoga ikintu kandi si bibi hanyuma kandi uzosanga nabantu bahagurutsa amasenge usanga bashigikirwa n'abamama gusumba
ego
rero biri muri kamere zacu zo kwakira no gushigikira no kugomba kumenya ikintu ukirimwo rero niko tumeze
ego ni kamere ka bafasoni reka turabigaruka kote turaba ingene ako kamere bibangikanwa n'ibikogwa bitandukanye by'umfasoni mu rugo ariko hari benshi duse ku murongo bashaka kugira ico babajije cyangwa ico baterereye wa mbere duse ni Jean Félix uratwumva
yego ndavumva
ego mwaramutse aho herereye hamuduge kwijamba
ndi mu majyepfo ntara ya majyepfo mu Rwanda ndashaka kubaza umutumirwa bo ikigano nyihereye hagati
ego
ariko ndashaka kugenda iki igitekerezo nze kumubaza ikibazo undi urebye ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana rizwe ndashaka kuvuga guhera kuri christianisme ubukirisitu buza butangira wasangaga ubundi bo gahundu mukiritu bwari bufite kwari kusanga abantu none ubukabarima imitima uwakiri ubwo butumwa bashaka ko ahinduka akagira ubutungane ukuri ariko n'ubwigenge bw'imbere liberté interne ibyo bikaganisha mu kuboko kw'imitima niba ari byiyumvira afite ibitekerezo byinshi amakosa akora ubwa butungane bukamukan bukamu ijambo yumvise ry'Imana rimuhinduye rikamuganisha kukuri, noneho akagira n'ubwigenge bw'imbere bikamuha ibyiringiro byo kuba hari ahandi azaba kubera ko hatandukanye n'aho yari ari ubwo ni ijuru ukurikije ubukirisitu. Nkabaza umutumirwe se, kuki muri iki gihe usanga kuko ibintu bigaragara haba mu Rwanda n'ahandi iyo umuntu agenda asoma mu binyamakuru usanga idini cyangwa se itorero abantu bishyira hamwe bakarishinga bakabindura business, ikigaragara cyo ni uko usanga abarishinze abarishinze abafondateri baryo byanze bikunze mu gihe gito ubona ahindutse mu mimerere, ugasanga niba atarafite imodoka ihenze arayiguze, indege ariguze, abikesha bwa butumwa atangiye cyangwa se ya misiyo atangiye.
Akabazo kawe muri make rero ba DJ Pastor Claudine akaba arakahega Jean Félix. Jean Félix uratwumva? Ego ngira ngo ntitukiri kumwe ku murongo wa telefone ariko murumvise ibyo
cyora gukora nka business. Ugasanga kenshi baraviza amaturo y'abayoboke. Murakoze.
Ubwire umunsi mwiza. Agatelefone kari kamugoye ko Pastor Claudine. Murumvise amakenga canke akabazo ka Jean Félix mu gihugu cy'u Rwanda?
Yego, ndabyumvise. Kandi si Félix wenyine abivuga, hariho nabandi benshi bahora bafite ikibazo nk'ico no mu Burundi, ibyo birahari. Ariko nashaka kuvuga ku muhamagaro wo gukorera Imana. Umuhamagaro wo gukorera Imana si abantu babiri bakwiye kuja hamwe ngo batanguze ishengero nk'uko izindi business zitangukwa. Kukubera utangura itorero agomba kuba ari umupasteri yahamagawe n'Imana. Udafise umuhamagaro wo mu ijuru ngo ube warungiswe n'Imana uja gukora amakosa, kuko Imana ntimuba muri kumwe.
Uza kumenya gute kuri mu bahamagawe?
Imana kuva na kera yamye ihamagara abantu. Iguhamagaye iraguha ibimenyetso yuko yaguhamagaye, irakubwira kandi nawe mu mutima ukumva by'ukuri ko umutima wawe ufatanye n'umutima w'Imana, kandi ukumva yuko uyoborwa gutangura umurimo. Iyo rero abantu batanguwe batanguranye n'Imana bakora ibya data wo mu ijuru, bakuba ku bwami bw'ijuru, bakavuga ubutumwa bwiza butera abantu kwihana no guhinduka, kandi bakabaremwa mu ivyizigiro vya kazoza, bakitegura bitegura kuzobana n'Imana mu buzima budashira. Hariho rero abafata gutangura itorero bakavyita nka business nk'izindi. Esurutu ko bumva ko mu isengero hari ahantu batanga amaturo, hariho amaturo yemewe ni na Bibiliya. Hariho nk'ibigira 10 ivyo biremewe na Bibiliya, hariho ama offrande niyo maturo, hariho nibindi twita mu gifaransa le prémisse canke umushuzo, hariho na thanksgiving gutanga ituro gishimwe. Rero abantu bakunda amafaranga, iyo babonye ahantu hatangwa amafaranga baravyitiranya bakibaza ngo ni business nk'izindi nka activité génératrice de revenus. Ariko n'ukuri mu itorero rya Kristo ntihakwiye gukoreka ibintu nk'ivyo byo gutangura itorero kugira ngo ugire business. Nivyo, ni business, ariko ni business y'ivya data wo mu ijuru. Rero birababaje kubona hariho nka kumwe wabivuga wa mugani ngo umuryango umwe ngo aratukisha umuryango. Birababaje kubona ho bahariho nk'abantu biyita abapasteri batara abapasteri cyangwa bakora ibintu biremera abantu, bakabaremereza gutanga amahera bavyita ngo nitorero,
ugasanga biko biratwara na bwa bukirisi bw'abantu. Ego. Ijwi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Sanga. Mutumire ni Pastor Claudine Barandagiye aramutse ishengero Cross Point Healing House rifise icicara muri America ahitwa Bethesda ni muri leta ya Maryland. Murumva ibyo turiko turavugana. Ferdinand ku murongo wa telefone akabazo canke intererano uco tubwira naho herereye.
Ego murakoze cyane, ndabaramukije kandi ndamukije n'amaso ku nyingi n'abatumiye n'abariko baratumvira. Yewe mu Burundi mu ntara ya Ruyigi nari nabonye ibyo mwari mwandike kuri Facebook muvuga kuri ibi bijyanye n'ibitego mu maturengero gutangisha ibintu bijyanye n'amahera. Kandi ndiko ndaraba ibintu umuntu ariko araba mu kahise yumva ibihavuze arabona yuko mu byukuri amashengero bwa mbere yari afite imbere yo gukurikiza ariko mu hagiye turaba ibikorwa rimwe na rimwe usanga umwungo mu gisere yo gukurikiza imifuko y'abantu nk'akarorero ibyo bintu ibigira cumi n'amasikanwa bitegerezwa na bibiliya kandi ugiye kuraba mu migenzo y'ikiyahudi usomye bibiliya urabona neza yuko abantu bahabwa ibyo bintu barabo mu muryango wo bita abaremerewe abo bantu nabo nta matungo namwe bari bafite ku butaka bwa Isirayeli bari abantu batungwa no guhereza Imana kandi bagatungwa na bimwe mu mashikanwa abantu babahaye ariko ubu abantu barongoye amasengero nibo bantu bafite uburyo bukwiye nibo bafite amazu meza amatongo manini amamodokari n'ibindi bintu byinshi ariko mu nyuma yaho bakongera bagasaba ibintu bo ngiye kubira abantu mu Katolika kandi ndemera ko ndiwe kandi sinshobora kudohoka kuri yo mugabo ugiye kuraba nka rimwe na rimwe nk'amacengero nk'amatongo yega ekereziya ya Katolika arimwa n'abakristu bakayarima ku buntu izindi serivisi zose zikorwa ku buntu ariko bo iyo hagize icyo bakenera iminsi yose babasaba amahera akuvuga ngo umuntu arakeneye cyangwa ngo bize gute cyangwa hagize akantu basaba utegerezwa gutanga ibintu ubu biri kugenda bikorwa nko gutanga amahano ubu rero turaraba utuzo n'ibintu bigiye kuba nka tagihe bavuga ngo baraguriye ikivugeye ibyava ngo indiri kirisi harimo ngo sante dezendirijanse umuntu ahakora ubwo rero muri iyo sante kandi atari mbese gashobora kuba natari no mu ntama aho navuze kuri urwo ruhande jyewe ndimo kandi mbona nimba kuri ibyo bintu bijyanye n'imyifato n'amatungo ku bintu bijyanye n'abarongoye isengero nimba uwo mupasoni mwatumiye hari icyo yoshobora kubibwira ko yobimbwira mugabo gusa sishobora kuza kumwumva ko nta karadiyo kari hafi y'iwanjye ariko n'ibisanzwe nta kicyinjiro ziba nta gitanze kumbure abandi barajya kugira icyo bacyumvise ko nta ngorane ariko murakoze
ego urashobora kuguma ku murongo gato ga Ferdinand aguma ku murongo gato nya madame Claudine muratwihanganira hariho aho batatwumva mugende mu muhanyisho akiri ku murongo wa telefone
ego ndumvise ikibazo ciwe aravuga yavuze ko ari umukatolika muga kandi arafise n'ijisho araba ibiriko birabera mu yandi masengero
ego
aravuga ku bintu aravuga kuri kera mu bwuzure bwa kera aravuga yuko abakozi b'Imana nk'abarewi bobo ngo bari bafise ahandi hantu baba ntibabana n'abandi bantu ibyo nivyo birimo muri Bibiliya akavuga ukuntu babaho ko babeshwaho n'amashikanwa bahabwa n'abantu ibyo n'ukuri muri kino gihe cacu ntitugikora nko muri ico gihe ca kera turi mu bwuzure bushasha Yesu yaraturungitse aturungika mu bantu atubwira kuja kugira abantu ubutumwa bwiza kandi mu kuturungika yavuze ngo ntihagire ico mutwara ntihagire ico twitwaza ngo kuko umukozi akwiringero yiwe nukuvuga ngo abakozi b'Imana nabo batunzwe baratungwa n'amashikanwa abakristo babaha ibyo nibisanzwe hariho ikindi kintu mbona giteye impungenge abantu nuko babona abakozi b'Imana abapasteri batanguye ari abantu basanzwe ejo bakabona bafise imodoka bafise inzu sinumva ingorane ihari ryo kumukozi w'Imana atunga kandi birananditse muri Bibiliya yuko Imana nitwubaha Imana idukurikiza imigisha nibisanzwe yuko umukozi w'Imana atera imbere nibisanzwe yuko Imana ihezagira abayubaha kuko niko biri muri Bibiliya mugabo gusa ikintu ngira ngo gitera ubu impungenge abantu nuko babona umuntu mu kanya gatoya ari umukene ejo atacafise ejo akaba aratunze turi mu minsi ya nyuma harimo ibintu byinshi ariko umukozi w'Imana wese atunze ntabayivye oya kuko Imana ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana ihezagira abayubaha nibisanzwe rero yuko abakozi b'Imana batunga ariho nabandi bantu batunga hijya no hino
kuri mwebwe muca mvuga ati ni wa mugisha twirirwa turasengera
eh harimo umugisha
yego turaza kubigaruka ko turanisha ku mfasoni kuko mwatubwiye ati afasoni hariho ukuntu umutima ugurutse gusumba abagabo turabihurumbira uburoce turaba nimba hari jo igihurumbira canke kuguruka kwa cane gushaka kwica mu iterambere y'umfasoni atari muri zondongozi ariko amfasoni itabira mashengero imbere yo kubija ko hariho Emmanuel Emmanuel ikaze kujuga America
ego
nego aho herere hama akabazo kawo
igano na cyumvise ubwo cyumvise igeze mu hagati ikwino no kuganiraho n'inago se n'ibyo byanditse cyane naho rwose yari n'ibyo bihari birezi cyane abantu bagisenga ahubwo abantu bajya gusenga nta kibabwiye cyane abayobora amadini n'amatorero bakunda imana ahubwo basigaye bafite bijyanye n'amafaranga cyane
ariko Emmanuel ndumva ijwi ryawe riri hasi hari igihe tukumva hari igihe tutakumva ugerageza uriduze
uko nabivugaga abantu bajya gusenga ukabona ye hari ahantu nzi hari ahantu nzi umuntu ajya gusenga yo kugira ngo yinjire abanza kwishyura amafaranga
aho ni hehe ga Emmanuel
abantu mu karere ka Nyagatare karere ka Nyagatare umurenge ni Katabagemo kwinjiramo bavuga ngo baragusengera ukajyamo ukinjiramo ukishyura amafaranga cyangwa bakaguca ukazana ibati ryo gusakara urusengero cyangwa bakagutuma intebe yo kwicaraho urumva ni ibintu bisabije cyane ibyo bintu rwose abishinzwe ndumva bagerageza bakareba ukuntu bakemura ibyo bibazo bose ntabwo abaturage bose ntabwo bagikunda bagiye no gucika mu nsengero kubera ibyo bintu
urakoze kuri ibyo byiyumviro byawe Emmanuel mu Rwanda bwira umunsi mwiza
na namwe murakoze
yego tubaze tugaruka kuri ayo makenga yabo Pastor Claudine
ego mendumvise amakenga uwo muntu afise mu byukuri uravye mu ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe abakristo basabwa amafaranga imbere yuko binjira nta na hantu na hamwe umukristo agomba gutanga amafaranga imbere yuko asengerwa kuko busengera abantu Imana yo gusengera abantu ntabwo twayihawe tuyiguza amahera Yesu Kristo yarabiduhaye aravuga ati muze musengera abantu mwirukana amadayimoni musengera abagwaye muhumura impumyi ibimuga bimuguruke ivyo nta muntu yitwa ngo numukozi w'Imana byukuri hamagawe n'Imana yosaba amahera kugira ngo asengere umuntu
yego
ivyo numva ari ibintu ntibifatiye kuri bibiliya ariko uko navyumvise uwo muntu avuga yuko aho hantu ajya gusengera haraho babasaba ibati cyangwa bakaryo gusakara birashoboka ko abari itorero rikitangura bakeneye ciyubaka bakeneye utuntu n'utundi hijya no hino ivyo rero nibaza yuko twobitandukanya nibikorwa byo gusengera abantu ibyo nibikorwa byo gushigikira umurimo w'Imana je ndabitandukanya cyane n'ibindi bikorwa byo gusengera byo gusengera abantu ntabwo tugiye gusengera abantu ariko tubanje kubasaba amaturo tubasengera ku buntu hanyuma nivyo bibiri bidusaba
none ga Pastor Claudine ko twumva cyane binaboneka ko abapasoni nibo bahurumbira cyane ayo masengero mwadusiguriye muti umutima w'umfasoni burya ukaremwe nuko nyene arafise ivyo bigumbagumba sibo baca bagwa mu mporero gusumba kumva iyo mitima yoroshe ukabumuzi yuko ari nabo akenshi miryango batabifise nibo rero twovuga ko bagwa mu mporero cyane nabo bikika mu kiza canke n'ubyo tunganyo ry'amadini bavuga ati naho winjira ubanze ufashe bukebuke.
Ego me ndavyumva nivyo navuze yuko abakenyezi dufise umutima woroshe wo kwakira ikintu vuba ariko ikintu ndashaka kongera ko abakenyezi ntituri bijuju na gatoyi dufise umutima woroshe ariko turafise amaso turafise n'ubwenge turafise na kamere yo kubona ikintu imbere y'igihe bisigura ngo abakenyezi iyo bavuze ngo baragwa mu mporero jewe ndabifata kwinshi turakira vuba ariko dufise ubwenge kandi uravye na bibiliya ukuntu igenda ivuga kuntuze kubakenyezi uravye n'abakenyezi kuva na kera bamye bakorera imana imana bamye bahaguruka mu gihe rukanze nka ba Debora bane bahaguruka nka ba Esteri mu gihe bikenewe cyane cyane mu gihe abantu bagize ubwoba basanga abakenyezi bahaguruka no mu bwuzure bwa bushasha turabona ko hari abagore bagendanira Yesu abo bagumanye na Yesu no gushika no kumusaraba kandi ntibamwihakanye ba Salome ba Maria do Magdala na abakenyezi muri bibiliya kuva na kera mu isezerano rya kera n'iririshasha usanga ari abantu baba hagufi y'Imana cyane n'ubusumba rero nivyo turakira vuba kandi turanezerwa twakirana igishika niko Imana yaturemye mugabo dufise ubwenge kuburyo nta manipulation arenze urugero
yozaraba
bakenyezi gusa ngo biraba bakenyezi gusa bitaraba n'abagabo yego ko natwe turafise ubwenge bwo gutandukanya ibintu n'ibindi
yego nuko turabandanya muri sanga y'uno munsi hariho na Joseph ku murongo wa telefone. Joseph aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Nerere mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Akabazo canke intererano.
Mu ndamukirizo mutumire pasteri.
Yego. Ndabaramukije.
Yego. Akabazo nari mfite. Wabona kuri ibi bijyanye n'amadini harabaho ibintu byo gusenga, hakabaho ibijyanye no kuvuga ngo kujya gusengera mu byumba, ariko ugasanga ahanini hakunze kujyayo cyane cyane abo bapfasoni cyangwa bigeme. Noneho ugasanga ibikorwa byo mu rugo ntabwo bibashije kubona ubikora, kandi urabona ko nyine umudamu burya niwe nyir'urugo, niwe ureba abana, niwe ureba imirimo mbese itandukanye mu rugo. Ese nkamwe b'abayobozi b'amatorero biriya bintu byo kujya mu cyumba mubona mubishyigikiye? Akandi kabazo, urabona ko muri ibyo bintu byo mu byumba hakunze kuvukamo ibibazo, ugasanga hariho abagiyeyo bagakurayo inda, bagakurayo mbese ibintu bidasobanutse, ugasanga nabyo bizanye amakimbirane mu ngo. Muri make akabazo kanje nkaba nabazaga, ese nkamwe babayobozi b'amatorero mubibona mute? Ese ibyo bintu mwabishyigikiye? Murakoze, akabazo kanje karako.
Pastor Claudine.
Yego me, urakoze, ubajije n'ikibazo ciza, uzanye ikibazo kivuga ku vyumba vy'amasengesho. Ivyumba vy'amasengesho bigomba kuba biri munsi y'ubuyobozi bw'itorero kandi bigomba kuba ari ivyumba bizwi n'abungere. Iyo hari ivyumba vy'amasengesho bizwi n'abungere, ni ukuvuga ngo biba biri kontrole, haba hazwi, tuba tuzi uwubikuriye, tuba tuzi n'inyigisho zitangwamwo. Ingorane ni ivyo vyumba vyaduka bitagira aho vyegamiye. Kandi ivyo nibaza yuko ari navyo usanga bikorekeramo ivyo bikorwa, wumva kukubera nivyo abantu bigenga, nivyo abantu batazwi. Jesi ndanabita nuko bose barabakoze b'Imana. Iyo barabakoze b'Imana ntiwokorekeramo ibintu nk'ivyo bivugwa nk'ivyo bigayitse. bisigura ngo rero je nk'umukozi w'Imana nifuza yuko ivyumba byose by'amasengesho byogomba kuba bizwi n'amatorero no kuvuga n'abayobozi babo bakaba ari abantu barungitswe n'abapasteri babo bakamenya inyigisho zitangirwaho n'ibikorwa bikorekeraho ibyo byumba byigenga nivyo usanga bikorekeramo ibintu bitari byo
Haruna kandi yavuze ati abapasoni niwe mutwe w'urugo ariko umwanya ugasanga wa mwanya wo kuraba devoir y'umwana wa mwanya wo kugira iki umwanya munini bari muri ayo masengesho byo murabivuga ku ikiga Pastor Claudine
ibyo onye je nibaza yuko ngira ngo abari nk'abahenzwe ariko je nashaka kuvuga ku bakenyezi abakenyezi turi imigwi ibiri hari abakenyezi bubaha imana n'abakenyezi batubaha imana umukenyezi yubaha imana uravye nuko avugwa ko muri bibiliya nko muri nko mu migani igice ca 31 usanga umukenyezi ngo yubaha imana ngo ari uwo gushimwa ngo akora ibintu bishimwa gusa nuko uvuga kuva mu gatondo umukenyezi yubaha imana akorera mu rutonde kandi yitwara ari ku rugo rwiwe akitwara ari kabana akitwara ari ku mugabo wiwe kandi akaba umuntu ari mu bikorwa cyane by'iterambere ubiravye muri bibiliya muri mu gitabo c'imigani 31 baravuga ku mukenyezi yubaha imana umukozi munyezi yubaha imana ntaba mu kajagari umukenyezi yubaha imana amenye umuhamagaro we nk'umumama wo kurera wo kwitwara ari ku mugabo wo kuronderera urugo wo kwigisha abana hariho n'ijambo ryo she nkunda gusoma muri uwo muri ico gitabo c'imigani bavuga ngo yabumbuye akanwa ngo abumbura na kanwa ubwenge kandi ubwo bwenge nabwo nta handi buva ku mana rero nimba biriho yuko abakenyezi bahendwa urumva ni vya bindi ni vy'akababaro ariko ndahimiriza abagore boba bose bahendwa muri ubwo buryo ngo bagaruke bubaha imana bagira ubwenge bw'Imana bitwara ari kingo zabo barera abana bafasha batware bagira iterambere ry'igihugu
basenge ariko
bibuke ko hari indi mihamagaro ya mbere
murakoze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga y'uno munsi umutumire ni Pastor Claudine barandagiye aramutse shengero Cross Point Healing House iringa hamwe ya Amerika Cedric uratwumva Cedric uri kuratwumva
Allo ndabumva
ikaze awerere ha mucuduga kwijamba kibazo canke intererano
ari merere muri Uganda Kampala ico nashaka kuvuga ni kujanye n'abasenga gusenga ni byiza cyane hano mu takunzi mu byo gusenga ariko ikibazo ni kimwe hano nanjye ndavye hano Uganda ho merereye ibintu by'amadini byarameze nk'ibicanganyikirwa gatoyi urashobora gusanga umuntu ari umupasiteri kuba ari umupasiteri n'urusengero rwiwe ugasanga hari ibintu bikorwa bigaragara yuko umengo iby'imana ahubwo harimo politike cyangwa bizinesi itandazwa yinjiye muri ibyo bintu abona ko umerenga ahantu henshi urasanga umuntu ari avuga ngo aya arakiza abantu ugasanga abantu baramwirukira bazi ko akiza ariko ibintu akoreye abantu bamara kandi ugasanga abantu barimo baragiyinuba cyane rwose cyangwa bamwe baravuga ati ibintu uyu muntu akora ibijyanye n'iby'Imana nicyo gituma rero ngo ibyumba by'amasengesho bikwiye kurabwa neza bigacungirwa neza kubera birashobora kuberamo ingorane abantu twemera kwinshi cyangwa dufite imyemerere myinshi hariho uwemera kubera afite inyungu agiye kuronka kubera ko harimo urudandazwa hariho n'uwemera kugira ngo abone ikiri cyose ibyo birimo nicyo gituma rero ibyumba by'amasengesho
urakoze cyane Cedric Kampala ugira umunsi mwiza Louis Michel uratwumva nawe
murakoze banyikantureka abanyeshuri mu Burundi n'iyo banyikantureka
ugira umunsi mwiza ego Louis Michel nawe uratwumva
ndakumva uraho Diane
turashima ikaze ku ijwi rya Amerika akabazo canke intererano
nsuhuriza pasta uraho
yego mendaho ndashima Imana mweho
ndagira ngo ntangire ndi mu Rwanda
yego
mu karere ka Kamonyi
yego
ndagira ngo mbire madame Louise mushikiyo ni felicitation ko katuza matoro cyo ni cyambere cyakabiri pastor
yego
ndashimye Diane
Oya ndagufashije buryohe gutwenga.
Nuko bivanze
nibyo twarimo bitarimo ariko ntacho. Bandanye kwa Madam Claudine.
Ndagira ngo bari pastor.
Yego.
Yesu Kristo Brema yaje hano ku isi atumwe. Nuko mutubwire.
Yego.
Hanyuma yakoze ibintu bikomeye cyane.
Yego me.
Ariko.
Lumise.
Kandi namwe usanga Yesu Kristo yagendeye imodoka. Nanu usanga yubatse inzu ya kabombo. Nanu usanga ibintu bya kabombo yagendeshaga ibirenge. Ariko noneho mwebwe umungu wiwebye kandi yabwiye ngo muzajye mukora mumukurikiza natwe kandi ariko iyo yagisanga amatorero emfasi umuntu ushinze itorero arishinga ashaka inyungu ugasanga niwe ufite imodoka indege
bamwe bamwe kana bose Louis Michel
inzu ya kabombo ese pasi ibyo ntabwo Yesu Kristo yabivuze cyane cyane icya kabiri pasi icya kabiri amafaranga vrema Yesu Kristo yakoze ibitangaza bikomeye cyane yazuye abantu benshi cyane reka mbere kuri Lazaro uzwi cyane muri Bibiliya ariko noneho nta n'ifaranga na rimwe ari n'abandi yazuye bageze ku 18 hari ariko pasi icyo mukoze cyose mushaka kugira ngo mubone amafaranga
Louis Michel bamwe bamwe apana bose. Mugabo usongore Louis Michel twese abandi baturindire ku murongo wa telefone.
Yagize gutya ariko ibintu yakoraga we yakoraga amafaranga ku mugaragaro ku buryo yatashye nibyo yakoze byose byarafashwe byarafatiwe n'amatorero
akabazo rero kawe
akabazo kanjye rero pasi rwose utatubeshye ukoresheje ukuri uko iryo madini atubwiye ibyo mwatubwiye eske mukurikiza Yesu Kristo cyangwa muri shaki muri business
urakoze urindirire inyisho ku murongo wa telefone Louis Michel
urakoze cyane
Pastor Claudine numvise tubaze twa Louis Michel avuganye n'agashavu
yego me avuganye n'agashavu kandi ndabitahura cyane yatanguye avuga kuri Yesu Kristo ukuntu yakora yuko atasaba amafaranga
atagendera
mu modoka ikintu no kubwira Louis Michel Yesu Kristo aragutse gusumba ibyo byose uri kuravuga Yesu Kristo akeneye kugenda ahantu ntabwo yaba akeneye imodoka kuko afise ese yibagiye ko no kumazi yahagendeye no kuvuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi ni Imana nka se Imana ni Imana irihagije mu bintu byose nikeneye intererano y'abana b'abantu kukubera Yesu Kristo akeneye kugaburira abantu 5000 intumwa nizo zagira ikibazo kuko bo baraba kudufi no kudukate tunga ariko Yesu Kristo yaramvura amaso akaraba mu ijuru akagwiza imikate no kuvuga Imana ni Imana Imana ntacikeneye Imana ntikenye ntibana n'ubukene Imana iragutse cyane ifise ibintu byose itunze ibintu byose ahubwo ikibazo ni kigaruka ku bakozi b'Imana bo muri bino bihe babona basaba amafaranga hirya no nk'uko abantu benshi bamaze iminsi bavyidodomba nivyo twamye tuvuga ivyo onye ni vyabindi tuvuga ngo umujyambu umwe agatukisha umujyango abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri bashigikiye ku ijambo ry'Imana barahari baruzuye nanje ndimwo ariko urumva hariho abavyiyitirira bakavyitira ko arabakozi b'Imana atari abakozi b'Imana nibo binjiza izo business bakora mu buryo ibibiliya idashingira intahe ivyo onye ni vyakababaro ariko ico nsaba nuko abakozi b'Imana bakorera Imana mukuri twofadikanya n'ubuyobozi bwa buyobozi bwo mu gihugu canke mu ntara hagati kugira ngo dufadikanye twese kuja turaba ibintu byose biriko birakoreka mu bantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana
ego ijuri America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda rukundo ikaze ku ijuri America nawe
Ya murakoze cyane.
Aho herereye hamakabazo kawe usongaguye.
Ya merereye ngaha muri muri leta ya muri yaho. Ya no buga kari ntererano nanze.
Nduga ku ijambo.
Kandi nshimira yo mukenyezi mana ya makaye cyane cyane mwa kino gihugu usanga bitoroshe. Imana yoroshereze kumukomeza no kumugira neza.
Murakoze.
Ya. Hama mutundi tubazumvise cyangwa mu ntererano ikigano cyatanga kivuga ko mukenyezi ari we nkingi y'uko bamwe baguma mu masengero. Imiryango nayo ikabura ingene bafasha. Jewe twumvaye ndabiraba nkurikije reka mvuge mu Burundi. Nubuka ko hamwe n'abakenyezi baba ariyo baba babura icyo bakora hama ugacusanga iyo bagiye kwisengera kuko n'abagabo nabo usanga babo nabo baca baja mu kabari ugasanga nabo niyo rero abakenyezi bo kuko baba babona ibibazo bifitiye mu gihugu baba bifitiye ingorane bo baca baza kwirondereza Imana no gusenga kuko ibyo ndabivuze muri kije ngaha muri Amerika kuko iyo ntabwo ubona abakenyezi buzuye mu masengero nabantu basenga bamwe ntibagisenga rero nuca mbona ko ari bibazo ahubwo baba mu gihugu nko mu Burundi ugasanga abantu nta mirimo basise rero baza kwisengera Imana no kurondera Imana abantu bagasabaga ngo bagenda bose mu masengero mugabo birate hanine nuko atabuzima baba bafite kuko abagabo nabo benshi ntibusanga buzuye mu kabari aribo buzuye mwari benshi kandi usanga atabantu babavuga abantu usanga bacecetse kandi bose ugasanga bo nabo buvuye mu kabari y'abagabo ikindi naco nagomba kuvuga co gute co kuvuga ngo abakozi bafunguye amasengero kubera baronke amafaranga jewe nibaza ko oba harimo no gitwa ngo abase bo musaraba boba bagenda bavuga ibintu nk'ibyo kuko hari umuntu yigeze kukimbwira nsa ndamubaza ati wowe utanga ngahe ku kwezi usanga atanga nk'inoti ya 10 urumva ugacusanga ariko agenda bivuga mugabo wa muraba yatanguka ugasanga ntayatanga
urakoze cyane rukundo
abase bariko baragwanya iby'umurimo w'Imana rero ngiyo ikiganiro kije nk'iki ndumva ko n'abantu batabakunda ibyo by'Imana bose baca bazamwo bagatangura gushyiramwo ibintu bashaka kuvuga
urakoze cyane kandi turashimira cyane Pastor Claudine barandagiye ko namwemeye ko tubiyaga kumwumva ko ari ibintu abakunzi b'ijwi rya Amerika se ku mutima inosa na wewe aherereye
ndi mu Burundi arashitse mu burengera bw'igihugu
yego ikibazo cyangwa
yego ndabaramukije cyane inosa
nirandi wahe kubera nko mu Burundi ni hake ho bahari mu pastor wo mu mama vema
yego
ni nere na urumva ibi bintu by'amashengero vrema hari abantu bavyikikamwe kugira harimo inyungu zabo umuntu ashobora gusengera umuntu yakira afikiriye aho hantu akaja bomba ngo muzoze gutanga amahera ngo nuko kandi imana vrema si nkene kuko natwe yaturemye dufite amahera bivanye nuko yaturemye ne umva imana ikenye gute kandi abantu bose bari ku isi batunze umva twogaruka ngo tuje guhereza imana gute
urakoze cyane
ego
Pastor Claudine ibyumviro by'abanyagihugu murabyumva ariko bose banagarutse nka rukundo yaduhamagara ha muri Amerika ati abapfasi naho muvuga ngo barahurumbira amashengero usanga batwagwa n'ingorane mwaje muri Amerika mutanguza ishengero ariko no mu Burundi mwarakorera Imana mugeranije kuraba ingene mu Burundi abapfasi bahurumbira no ngaha muri Amerika hari ubudasa mubona
biratandukanye kukubera aba u Burundi na Amerika ntibibayeho cyo kimwe. Egome mu hano muri Amerika urabona ko ni igihugu camaze gufata umurongo
mm-hmm.
n'amasengero afashe umurongo
mm-hmm.
bafise amasaha iminsi bahurirako no kuvuga na n'imisa yabo itangura iyisaha igahera iyisaha runaka ntibarenze ni igihugu kiri organize ndifuza yuko ivyiza
mm-hmm.
tubona mu bihugu vyateye imbere
mm-hmm.
byo dufasha natwe twabarabira ko tugashiramo rutonde
mm-hmm.
no kuvuga ico nabonye hari anye mu gihugu ciwacu mu Burundi abantu byukuri barahurumbira amasengero
mm-hmm.
kukubera nkuko umukozi uwo muntu yitwa Rukundo yabivuze yavuze ati hariho nagashomeri abantu ntibaronka ico bakora bagaca bigira mu mana
mm-hmm.
kugenda mu mana jewe umuntu aja kumviriza ijambo ry'Imana mbona bagize neza gusumba ubuja gukora ibindi bintu rero kw'abantu bagenda kumviriza ijambo ry'Imana si bibi na gatoyi mu gihe ataco bishe mu rugo ko baje kumviriza ni vyiza kuko ijambo ry'Imana riraryoshe ijambo ry'Imana riratubohora ijambo ry'Imana riturema mwivyizigiro ni vyiza ko abantu bagenda bakumviriza ijambo ry'Imana gusa ico ngaruka ko nukumenya ngo mbega aho hantu bagiye kuryumviririza harazwi iryo sengero rifise urufatiro uruhe byubakiye ku ijambo ry'Imana
kugira ngo
ntibajane nyabahururu ngo baje mu bantu byukuri batari ko bigisha ijambo ry'Imana ariko kandi biyitirwa abakozi b'Imana ico nico numva gikwiriye
ego nuko hari benshi dufise bashaka kubaza dunia ikaze ku ijuri y'Amerika Dunia turamujanye Eric ego uratwumva Eric ego aho irereye
ingozi
akabazo canke intererano kwa madame Claudine
bo cimvira nshaka kuvuga nuko abantu tamenye bagize business kuko bongo harana numvise ko umva nka kujya uje kwa muganga imbere ko bona rande depute haro refede de consultation banda gutanga rero hari umuntu numvise rero mu Bugande ho ngo imbere kubonana no umuntu wanda gutanga amahera ya consultation umva kujya kwa muganga nyine urabona ko kwa muganga nyine wanda gutanga refer de consultation hama kubona na docteur hama andi mahera ukaza kwera mu nyumba rero sindi cyane bimbabaje cyane nakunda cyane kuko hari n'andi hantu numvise umuntu yigeze kuza nyine wewe acavuga ati wewe yagenda na mabahashi akavuga ati umuntu akeneye kugira abanza atange ama aca profitiza kubwiyumva sinzi bo birama ni ngoranye birababaje cyane biteje igikorwa cy'Imana mu gakiri nashaka kuvuga nuko basket dukwiye kurambeske eske jizi wewe yarata hari amahera bamuhaye hari amafaranga yasabye kire nicyo kibazo rero dukwiye kwibaza kandi kandi nacyo nagomba gusa alo
sabwe
nashaka gusaba nk'abantu bashoboye guca ku ntebe y'ishuri basome Bibiliya bisunge Bible kuko Imana yakubwira ubuntu ukaja ku ishuri si ibyo gusa ukwiye kuraba kuko ndibuka muri Bible muri Atedeza Potro hari abantu umva abaparo bari abantu bakoreye ku Imana ba Petero dari nk'abantu byo kuri bata atakibazo bari bagize mugabo hari kareho kipe y'abantu barumvirize ibyo bavuga mugabo munyuma bagacoje muhira bagacirangura bakarabikuze ba Petero bariko birigisha ari ukuri hama bakabakurikira rero numva byo kuri dukwiye gusoma ijambo ry'Imana hama
byo kuri cyane ugiye
barashaka guhamagara kuri 62
urakoze Eric utwihanganire urakoze cyane gose tumva uri kuraja kuri ikiganiro sibyo twarimo Sabato na uratwumva Sabato
Paradiso rya Amerika
ego ikaze ku ijuri rya Amerika akabazo canke intererano
yego nitwa koko Sabato Israel nkaba ndi Nyagatovu ni mu murenge wa Mubugano mu rusengero rwa Karongi ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda
mhm
bo si n'ikibazo cyane ahubwo bimeze nk'inyunganizi cyangwa igitekerezo nkurikije uko wacu mu Rwanda bimeze
mhm
aho usanga amadini menshi yo mu Rwanda ya mu byukuri yamaze kwa amadini menshi cyane menshi ahantu hose urashobora gukandagira ahantu hose ukahasanga urusengero ahantu hose ukahasanga urusengero ariko rwaragiye rushingwa n'abantu batabifitiye ubushobozi bavuga ko ari umuhamagaro ariko ugasanga barayobora mu buryo butari bwo aho ndabakarorero haraho nk'ubu n'ahantu ntuye mu rwego wacu dusanye n'urusengero rumaze hafi amezi nkane cyane atanu udakora baramfunze kubera mu Rwanda barafite gahunda yo gufunga isengero nyinshi kubera batari buzuye ubuziranenge ugasanga bafite insengero nta madushe nta matoilete nta mazi nta masima ari mu rusengero abantu baravirwa inkuba zikaza igakubita abantu nta madirisha ariho ku buryo abantu bakoze bagiye bashinga insengero badafite umugambi wo gusenga mu by'ukuri intumbero yabo atari ugusenga ahubwo ari ukugira ngo barebe ko bakwikusanyiriza abanyagihugu babambure twe tubyita ubwambuzi bushukana ariko bwitwaje ijambo ry'Imana.
Urakoze cyane nawe we Sabato mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze cyane raduhiye Amerika kandi turabakunda cyane.
Urakoze cyane gose Pastor Claudine. Turiko turasanga nk'abasozera ko dusigaranye iminota itandatu gusa. Abakunzi b'ijugi Amerika tutariko turashobora kwakura ko ari benshi baratwihanganira ariko rero umupasoni mukirisu muri make yofatikanya gute ubwo bukirisu bwiwe ukwemera iterambere n'amabanga jeje kugira ngo ntihagire ico yica haba mu rugo haba mu gihugu haba mu buzima bw'abajeje.
Egome twavuze kuba ku mice ibiri y'abamama hariho abadamu bubaha Imana
yego
n'abadamu batubaha Imana. Ndashaka kuvuga cyane ku badamu bubaha Imana nkuko Bibiliya ibivuga.
Yego.
Umudamu yubaha Imana vyukuri ni nkingi y'urugo, ni nkingi y'ishengero, ni nkingi y'igihugu. Kukubera ukuntu Imana yaturemye abadamu bubaha Imana n'abantu baciye ubwenge n'abantu babakozi ntisabanebwe n'abantu nguyo babumbuye akanwa ngo babumburana kanwa ubwenge bisigura ngo nabantu bajejwe kurera nabantu bajejwe guhugura no kuvuga kugira inama. Ukundi Imana yaturemye yaturemye nk'abantu Bibiliya twita ngo abafasha no kuvuga abafasha nabantu bari ho pour complete ibituzuye bakavyuzuza rero ikintu nobwira abamama bubaha Imana nuko by'ukuri bahiriwe basome ijambo ry'Imana ribe ryinshi muri bo bamenye umuhamagaro wabo hama baheze bashigikire urugo bashigikire abatware babo bashigikire n'igihugu bashigikire n'amatorero. Rero ko umukenyezi abangikanya umuhamagaro we mu nzu y'Imana no mu gihugu canke no mu rugo atagipfuye birashoboka cyane birashoboka cyane kukubera no kumenya gupanga gahunda ukamenya ngo urugo rufise uruhara mishengero ndahafise uyu mwanya mu gihugu naho ndahafise uyu mwanya byose no kupanga gatoyi kukubera no kupanga neza kukubera umukenyezi yubaha Imana n'umuntu agira rutonda agira urutonde kandi ashigikira cyane haba mu rugo n'ahandi hantu.
Ego hama uruhara rw'umfasoni naho haba umfasoni mu ndongozi z'ayo mashengero cyangwa umfasoni w'umukirisu kugira ngo utwo tunenge twagiye turavugwa n'abanyagihugu ijya nino duhere baba bantu bita ko bavugira Imana mu gasanga rimwe na rimwe bararenga urugero uruhara rw'umfasoni kugira ngo utwo tunenge twose duhere nino twahega pasta.
Ikintu novuga nuko ubuunye mu bihugu tugezemmo muri technology tugezemmo hariho ubuunye ntitugikorera Imana uko ariko kose hariho ibintu bitamahugurwa canke ama seminaire ubu ntitugikorera ubuntu nkuko kera abantu bakora babikora uko ariko kose harakenewe kuba ama seminaire yo kwigisha abakenyezi kugira ngo batwibutse icyo Imana iduhamagara uko Imana iduhamagara gukorera Imana nico twokora twebwe nk'abakenyezi kandi tutirengagije umuhamagaro wacu wo mu rugo. Rero harakeneye ama seminaire ubuunyi hariho abantu benshi abigisha benshi bazi kwigisha ku ngo bazi kwigisha ku bakenyezi ivyo vyose nibaza yuko bitegura umukenyezi kugira ngo abe yokora neza nk'umurideri kukubera biragarakera hariho abantu bibaza ngo abakenyezi ntiboshobora gukora ivyo abagabo bakora
nibuvuga
n'iryo jambo ry'Imana ariko ubunye byarahindutse abakenyezi biragaragara yuko barakorera Imana abakenyezi n'abapasteri ino muri Amerika muhora mwumva abakenyezi nka ba Joyce Meyer n'abantu bavuga ubutumwa ku isi kandi
bagakurikirwa
cyane ino muri Amerika abapasteri benshi n'abamama no muri Afrika biratanguye nubwo mu Burundi tukiri bakeye no mu Rwanda ariko kabisa ndahimiriza aba abakenyezi n'abakobwa ngo bumve ko bafite agaciro mu mana bumve ko twahawe agaciro kandi bumve ko dushoboye gukora gukora ku rugero rumwe n'abagabo canke nabandi bashizwe hejuru kanatsinda imana yaduhamagaye niyo dushoboza dushobozwa byose niyo yaduhamagaye imana ibahezagire
murakoze cyane gose turakirie uyo mugisha mwakoze cyane gose pasteur Claudine barandagiye muramutse ishengero Cross Point Healing House rifizite cyara muri America yitwa Bethesda ni muri leta ya Maryland Ijwi rya Amerika rirabashimiye cyane gose kuri kano kanya tuzi ko musama banga mwenshi mugabo igihe twabatumira mwatwigoreye murahashika ejo nitwongera kubakenera miganiro bya by'urwaruka bya fasoni na politique namwe bwe rimwe na rimwe irabaraba nk'abimana mutse mutwitaga
tuzobitaba cyane kandi mwakoze gutwiyumvira aho Imana ibahezagira
yego bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye harimo Fatuma Rimasikala ramuhinga bw'ivyuma yegeranije amajina ya ingenieur bari bari kumwe mwakoze namwe bwe ncuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye igi ni no kwisi hose na Lidiane nahazo na ndemesheje muri sanga ino munsi mushaka kongera gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu.com tubasigiye kano karirimbo thank you Jesus belongs to you Jesus forever and ever amen you never fail you never change I'll find you
azwe mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika